Tanzania Radio Ijwi ry'America. Radio Ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19.22. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda rwasubitse urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 19 kubera ingamba zashyizweho zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. N'ubwa mbere Paul Rusesabagina yahuriye mu rukiko na Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara, bararegwa ibyaha by'iterabwoba. Bavuze iki? Turahamagara Eric Bagirubusa i Kigali. Impunzi z'Abarundi zimuriwe mu nkambi ya Mulungwe ziturutse mu nkambi za Kavinjira na Sange, baravuga ko nta fashanyo bahawe mu minsi itandatu ishize kuva bahageze.
Nubu kuva mu gatondo abana ni barajya, bamwe bariko bararira, abandi bariko barosa tujya tugore nyene bahawe n'Abarundi biwacu tubutwasanze bararinye bamwe bakera.
Bafite kandi impungenge zo kwandura indwara ya virusi ya corona kubera kubaho bacucitse.
Bo nyine bariko baratwigisha baratubwira yuko atamuna kwiye kuba kumbona mugenzi we mpaka umwanya ungana n'imetero kuri mugenzi. Ariko niko nditegereza uko tubaye mu mahanga turarundanye.
Umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika Kongre wagejeje kuri wa mbere kuri Sena ikirego cyawo ku wari umukuru w'igihugu Donald Trump. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa mu karere ni mu kanya mu gume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru wavugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Inama nshinga mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere yarashikirije Sena ikirego ku wahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump. Abashinga mateka ba Congress bemeje icyo kirego mu ndwi iheze, bagiriza Trump icyaha kimwe cyo kugomora abanyagihugu gushaka gutembagaza inzego z'ubutegetsi. Kuri bo Trump ari nyuma y'igitero cy'abanywanyi biwe cyabaye ku ngoro ya Capitol. Inama nshinga mateka ya Amerika ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa mbere kigwamo abantu batandatu, abasenateri b'abarepublikani n'abademokrate barumvikanye ko badaca batangura kuburanisha icyo kirego bakimara kugihabwa kugira ngo bahe abashingwamanza b'abashingamateka bitwaye hamwe n'abavoka ba Trump igihe gihagije cyo kwitegura. Gutyo bavuga ko urubanza nyezina ruzotangura mu ndwi izotangura ku wa mbere itariki y'umunani y'ukwezi kwa kabiri kuza. Muri Amerika kandi akagwi kigenga kegukira ubushyiranganji bw'ubutungane gashinzwe amatohoza kavuze ko katanguje itohoza rigamije kumenya nimba hari uwo muri ubwo bushyiranganji yoba yari mu mugambi wo gusesa intsinzi ya Perezida Joe Biden mu matora ya mu 2020. Umugenduzi mukuru muri ubwo bushyikiranganji Michael Horowitz yavuze ejo ku munsi wa mbere ko agiye kwihweza ku nyifato zaranze abategetsi b'ubu ndetse n'abahoze muri ubwo bushyikiranganji kuri icyo kibazo. Gutangaza iri tohoza kubaye nyuma yaho ikinyamakuru The New York Times cya muri Amerika cyandikiye ko icyegera cy'umushyikiranganji w'ubutungane Jeffrey Clark yaganiriye na Trump umugambi wo gukura Jeffrey Rosen yasubiriye ivyifata kibanza William Barr igihe yasezera muri leta. Muri Afrika, leta ya Central Africa yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abasirikare bayo bishe abagwanyi ba Robert 44 bari mu mugambi wo gukikuza bakagota umugwa mukuru Bangi batumbereye kwirukana ku butegetsi Faustin Archange Touadera aherutse kongera gutorwa kurongora icyo gihugu. Mu butumwa yashize kuri Facebook yayo, leta yavuze ko yifashishije inteko z'abanyarwanda n'Uburusiya zicuditse nayo muri urwo rugamba bagaba igitero mu mihana y'i Boyali ku birometero hafi 90 uva ku mugwa mukuru Bangi. Leta ivuga ko ata abasirikare bayo bapfuye kandi abo ba Robert 44 bapfuye barimwo abacangiro bamuka muri Chade, Sudani hamwe n'ubwoko bw'aba Fulani. Abanyanigeria bagarukanye icyizere cyo gusubira gufata ingendo muri Leta Zunze za Amerika inyuma yaho Perezida Joe Biden ku munsi wa mbere agishika ku butegetsi ahagarikiye ingingo yafashwe n'uwo yasubiriye Donald Trump. Iyo ngingo yabuza ingendo muri Amerika ku banyagihugu bo mu bihugu bigwiriyemo abayisilamu hamwe n'ibihugu bya Afrika. Nigeria yari muri ibyo bihugu byakozwe ko n'iyo ngingo yafashwe na leta ya Trump mu 2017 isigura intambamyi ku mutekano wa Amerika, ariko bamwe babibona ko ari ivangura. Leta ya Trump yavuze ko iyo ngingo yafashwe ku makenga ajyanye n'iterabwoba, avuga ko ibihugu byashyizwe kuri urwo rutonde bidakwije ibisabwa bijyanye n'umutekano. Mu gihe iyo ngingo ifuswe, Abanyanigeria bavuga ko bagiye kongera kugendera Amerika, kandi ko n'amakompanyi yabo akora mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu yiteze kuzobona umwimbo w'amafaranga wiyongera. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasabye ejo ku munsi wa mbere ko gucandaga COVID-19 byokogwa kuri benshi kandi ku muvuduko munini, haba mu bihugu bikize ndetse no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Guterres yabivugiye mu nama y'ubutunzi ku isi yabereye I Davos mu Buswise hifashishijwe ubuhinga bwa video conference. Yasabye ibihugu bitunze guhako izo ncanco ibikenye, kuko kubwiwe kuba ukwihenda kureka uwo mugira ukarandagata mu bumanuko bw'isi, kuko iherezo uzogaruka muri ibyo bihugu bitunze. Akamo k'uwo mutegetsi wa ONU gatewe mu gihe isi yose imaze gushika ku miliyoni zirenga 2 z'abantu bamaze kwicwa na COVID-19 ku isi, n'abababa imiliyoni 100 bamaze kwandura, nk'uko bishyikirizwa na kaminuza Johns Hopkins yaha muri Amerika.
Aroko za Louise Bigirimana tugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika wumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 98.3 ya radio Inshuti ya bose, naho ni mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo koma na ukumbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu
wanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo mu rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka yasubitse urubanza rwa Paul Rusheshabagina na bagenzi be baregwa ibyaha by'iterabwoba. Yabwiye ababuranyi bombi ko yasubitse uru rubanza kubera ingamba zashyizweho zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, kandi ko bidashoboka kubaburanisha hifashishijwe ikoranabuhanga kubera ubwinshi bwabo. I Kigali Eric Bagira Ubusa.
Hari ku nshuro ya mbere bwana Paul Rusesabagina wari ukuriye impuzamashyaka MRCD FRN ahurira hamwe mu rubanza na Majoro Nsabimana Karikise bakunze kwita Sankara, baje kubura n'ibyaha byinshi bakurikiranyweho by'iterabwoba. Abaregwa muri rubanza rw'itsinda ry'abantu 20 bafatwa nk'abakomeye bagaragaraga mu buryo bw'ikoranabuhanga bicaye mu myanya y'imbere. Rusesabagina yari yicaye ibumoso bwa Majoro Karikise Nsabimana bakunze kwita Sankara na Kapiteni Herman Nsengimana bahoze ari abavugizi b'umutwe witwara gisirikare wa FLN. Mbere yuko inteko iburanisha yinjira byafasha amasaha asatira 2 abashinzwe ikoranabuhanga barwana n'ibibazo bya murandasi. Ibi byateye umucamanza kuri iyi nteko iburanisha kubanza kwisegura kuwaburanyi bombi kubera ibibazo by'ikoranabuhanga byabatengushye. Umucamanza yibukije ko yari yandikiye impande ziburana azimenyesha ko urubanza rutakiburanishijwe kuri iyi tariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere kubera ingamba zashyizweho n'ubutegetsi zo kwirinda icyorezo COVID-19. Umucamanza yavuze ko hari abantu benshi bifuje biteganyijwe kuzakurikirana urubanza bitari mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gihe icyumba cy'urukiko ruri Nyanza ari gito. Bityo avuga ko hafashwe icyemezo ku rubanza rugomba kuzaburanishirizwa I Kigali mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga. Yavuze ko kubera ingamba zo guhangana na COVID-19 kuvana abafungwa muri gereza bafungiwemo baza kuburana bitoroshye ndetse n'abaragira indishyi muri rubanza batabona uko bagera mu rukiko. Mwiburanisha rya none nta mwunganizi n'umwe wabashije kugera kuri gereza ya Mageragere bafungiwemo kubera gahunda ya guma mu rugo yashyiriweho abatuye umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Umucamanza abajije ababuranyi niba bumva kwimurira urubanza ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ntawe bibangamiye. Uhereye kuri Bwana Bonaventure Ruberwa uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri uru rubanza yavuze ko biteguye kuburana ku munsi wari wo wose urukiko rwagena, ariko ko byaba byiza urubanza rwimuriwe imbere ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri. Uyu mushinjacyaha yavuze ko byatuma ubutabera bwihuta. Major Sankara wahoze avugira umutwe witwara gisirikare wa FRN ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD Bwana Rusesabagina yarakuriye niwe wahise ahaguruka asaba ijambo. Yabwiye urukiko ko nawe nta kibazo afite ku bivugwa n'ubushinjacyaha ashingiye ku gihamba azaburana urubanza rwe. Sankara yavuze ko byaba byiza batangiye kuburana ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri, ariko kuba naburanishijwe ku itariki y'urukiko rwagira ntacyo byaba bimutwaye. Bwana Paul Rusesabagina abanje kwibwira inteko y'abacamanza iburanisha abwiye urukiko ko kubera uburebure bwa dosiye ye yifuza umwanya uhagije wo kuyisoma asaba ko urubanza rwimurirwa ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Urukiko narwo rutazuyaje rwemesha ingiro ry'ubusabe bwa Rusesabagina ruvuga ko icyumweru kimwe kirenga ku itariki yifuza n'ubushinjacyaha na Sankara ntacyo cyabangamira ku migendekere y'urubanza. Rusesabagina akabona umwanya uhagije wo gutegura dosiye ye. Urukiko rwavuze ko rutegereje kureba niba guverinoma yakurushya ingamba zo kwirinda COVID-19, ariko ko hagize igihinduka abarebwa n'urubanza bose bamenyeshwa. Umucamanza yashimangiye ko bashaka ko urubanza rwabera mu rukiko rw'ikirenga abaregwa bose bahari ndetse n'abaregera indishyi muri urubanza. Maitre Gatera Gashabana aherutse kwandikira urugereko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka mu rukiko rukuru mu Rwanda asaba ku itariki y'iburanisha ya 26 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka yakurwaho. Maitre Gashabana avuga ko mu gifungo yunganira arimo yambuwe uburenganzira burimo kwivuza, kunganirwa n'abo yihitiyemo, gufatirwa kw'inyandiko ze, kubuzwa uburenganzira bwo gufata ikaramu n'urupapuro n'ibindi. Uyu munyamategeko avuga kandi ko Bwana Rusesabagina adafite ibyangombwa n'amakuru arambuye ku byaregwa ngo abashe gutegura urubanza mu mizi. Gusa ubwo yafataga ijambo uregwa we ntacyo yigeze abivugaho ndetse n'urukiko ntacyo rwabivuzeho. Bwana Rusesabagina ufatwa nka kizigenza w'iri tsinda ry'abantu 20 bareganwa yatawe muri yombi mu mpera z'ukwa munani 2020 araregwa ibyaha 13 byiganjemo ibyaha by'iterabwoba. Ni mu gihe Major Karisi Nsabimana bakunze kwita Sankara we aregwa ibyaha 17 nabyo byiganjemo iby'iterabwoba. Uyu niwe wafashwe imbere y'abagenzi mu kwezi kwa kane umwaka w'2019. Uyu wari ugeze kure yiregura yakunze kumvikana asaba ko yahuzwa na Rusesabagina yita shebuja bikaba umwanya yita ko ari mwiza wo kuvuga ukuri kw'ibyabaye. Kubaburanira indishyi bo bakavuga ko guhuriza hamwe abaregwa byatuma haboneka indishyi itubutse mu buryo bworoshye. Guhuriza urubanza hamwe kandi byari byanavuzweho n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu kwezi kwa 9 2020 avuga ko bazisanga baburanira hamwe umwe ashinja undi mbona nk'ubone ku byo bakurikiranyweho. Ifatwa rya Bwana Rusesabagina bamwe bise ishimutwa ntiryavuzweho rumwe cyane ku baharanira uburenganzira bwa muntu. Iri tsinda ryose mu rubanza rikurikiranyweho ibikorwa birimo iby'iterabwoba byagabwe n'umutwe wa FLN mu bice bitandukanye by'intara y'Amajyepfo n'uburengerazuba kuva mu mwaka w'2018 bigahitana bamwe bigakomeretsa abandi bigatwika bikanasahura. Iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika ya Nyanza mu Majyepfo y'u Rwanda.
Mu Burundi mu mujyi wa Gitega hari ikigo cy'ubuvuzi cyashinzwe n'abasore batatu mu rwego rwo kwihangira imirimo bize iby'ubuvuzi muri kaminuza y'Imwaro, ariko babona ko batategereza kuzahabwa akazi na leta. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Nkuko bivugwa na IGD Ndagijimana aserukira imbere y'amategeko, ishyirahamwe gishinze bamaze kubona ko baje kwiga ibijyanye n'ubuvuzi kandi badashobora kuronswa akazi na leta, baciye bashinga ikigo cy'ubuvuzi mu gisagara cya Gitega. IGD Ndagijimana avuga ko mu ntango bitari byoroshye, ariko uko iminsi yagiye iragenda barashima uko ibikorwa bakora byo gufasha mu kwita amagara y'abantu bigenda. Arashima kandi ko bamaze kwinjira mu mugambi w'igihugu wo kuvura abana bari munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze ku buntu.
Tugitangura ntibyari byoroshye na gato, ariko twari twize ibijyanye n'amagara y'abantu amishyiramo na jori kagitwa Jeunesse Engagée pour la Promotion de la Santé Communautaire twiyumvire yuko nkugwaruka natwe dushobora kugira ico duterereye mu bijyanye no kubaka igihugu cyane cyane dushyize mu ngiro ibyo twize ugushaka kwaratumye tugera ku bintu bidasanzwe twararose n'abandi bazabara dushigikira buke buke bituma aho tugeze ari ahantu kumbure nibyo ntiturashika kure cyane ariko abenegihugu barashima amaserivisi tubaha.
Alfred Nibitanga ajejwe gutunganya imigambi muri iryo shyirahamwe avuga ko bagitangura ibikorwa bakora ku ntererano z'abanywanye no kwitanga k'umwe wese mu byo yize muri kaminuza batibagiye gukora ibikorwa bidasaba uburyo bw'amafaranga.
Rero uyu mugambi tukiwutangura ntavuge twari dufise twaragerageje turaraba cyo kwita amakotisation burya buryo abanywanyi b'ishyirahamwe bashyira hamwe ukwezi ku kwezi twatangira 5,000 ku kwezi. Cyumviro cyaza kirakura turayo kujya ngo bungana na cyane cyane kugira ngo dushobore kubona yuko twakwimbira umugambi uhuye n'ubyo twari dufise. Hanyuma turakora ibikorwa novuga bidasaba uburyo twarashobora kuyumvira tureka tugende mu rwaruka turabisho twakora twarashobora kuja hamwe tukimbira tugatanga amaraso kuko twarwaruka nyine dufise ingufu kugira ngo twumve yuko natwe mu buryo buke bwacu hari icyo turiko turasahiriza mu bijyanye no guteza imbere amagara y'abantu.
Niba Ruta Alfred abona ko iyo umuntu ariko arerekana ibikorwa mu byo ashoboye bituma n'abazana uburyo bagira intege zo gufasha ari nacyo gituma ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeye gushyigikira icyo kigo cy'ubuvuzi.
Hagati y'uburyo n'ibikorwa hatangura ibikorwa twebwe twatanguye ibikorwa tutagira uburyo uri kurakora rero n'abantu barabona kuri kurakora hanyuma na bose ibyo bisate bitandukanye ubushikiranganji bwaduhaye convention de partenariat nuko twari twabanje kwerekana ibikorwa. Rero ugaruka nusaba yuko mu by'ukuri dutegereza kumenya yuko ubutunzi bwa mbere rufise ari burya bumenyi bwaronkiye ku ishuri. Ni uwo mutwe rero umuntu ategereza gukoresha umuntu akabanza agakora ibyo nyine ahambije hanyuma uburyo nabwo mu nyuma bakaza baragerageza kuramigene bwaboneka. Rero nicyo novuga twe kandi cyadufashije twabanje kuvuga tuti nta buryo dufise n'ibyo muga turafise mu mutwe.
Uwajeje imigambi y'iryo shyirahamwe avuga ko iyo urwaruka rugiye hamwe umwe wese akazana intererano yiwe mu byo ashoboye atakibuza ko bashobora gutera imbere mu migambi yabo.
Ubushobozi barafise ibyo ashoboye nje ntashobora nayo ndafite ibyo nashobora nashobora gukora n'abatashobora gukora donc tukagira icyo bakwita complementarité ukuzuzanya. Urwaruka rero tugeza kumenya yuko kujya kuntu batandukanye mu bumenyi ari izo nguvu nizo nguvu kuko natwe nizo zadufashije ubushikiranganji barafise igitabo navuga cy'imigambi yo ku myaka 5 cyo bita plan national de développement sanitaire. Ni nacyo gitabo rero nkajewe n'abandi akiyize kuko cyari mu minanalize ku ishuri navuga nti tugomba imigambi ya avansi kugira ngo bashobore kudushyigikira ifo ko twisuma kino gitabo navuga cy'imigambi cy'ubushikiranganji n'abandi banywanyi b'ishyirahamwe tukavuga tuti uyu turabona yuko ashoboye iki tukajya tukimuha.
Egide Ndagijimana aserukiye imbere y'amategeko iryo shyirahamwe ry'urwaruka arashima ko naho bagize imvune mu ntango uno munsi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buha agaciro ibikorwa byabo gutyo bakaronka uburyo bwo kuguma bagura ibikoresho.
Twaravunitse mugabo gitwa kubera twari twamaze kugira ya determination cyangwa rya hangiro dutegereza gushikako ntitwahagarikiye aho twagumye tudodora novuga nti ubu biciye muri ya masezerano dufitanye yo gukorana n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu biriko biraza hari ifashanyo zike tumaze kuba tuza turaronka naho rero novuga nti ubu biriko biraza kuko ibyo bikorwa tuba twakoze abaserukira ubushikiranganji baraza bakabiha icyo nokwita agaciro.
Icyo kigo batazira batatu beza cuguruwe imiryango mu mwaka w'2017 kikaba kiri muri karitsiye ya Musinzira hagati mu gisagara cya Gitega. Ibiharuro by'ukwezi kwa 12 umwaka uheze vyerekana ko abana 188 ariho bacandazwe muri icyo kigo mu gihe abakenyezi baje gusaba uburyo bwo kuvyara ku rugero bagera kuri 512 naho abakenyezi bapimwe imbanyi barenga gato 300 abaje kwipimisha umugera wa sida nabo kuri icyo kigo muri uko kwezi nyene bangana 132.
impunzi z'abarundi zimuri mu nkambi ya Mulongwe ziturutse mu nkambi za Kavinjira na Sangi baravuga ko nta fashanyo bahawe muri iyi minsi itandatu ishize kuva bahageze bafite kandi impungenge zo kwandura indwara ya virusi ya corona kubera kubaho bacucitse baganirira mugenzi wacu Vedaste Ngabo
twebwe twarazanywe n'abategetsi bihase tubona rero batuzana ngaha mu Murongwe ngakujya nyone bameze umwavu gusa baca bigira kandi twebwe twagize ibibazo kubera nanjye tufise none twebwe nimutuserukire n'ukuri turabe ko nacu toronge injya ufise akagora ariko araduha okereza abantu n'ubu kuva mu gatondo abana ntibararya bamwe bariko bararira abandi bariko barosa tujya tugore nyere bahawe n'abarundi biwacu tubutwasanze bararinye bamwe bakera nibo batufashije tutarahwera hasere yari kuza kubamba abapfu gusa bijya bihangare byose yarujya abantu yari kuza kuhamba gusa na kindi n'ubu ntiturabona ijya umukuru aseruka muri hasere aze kutubarira ngo tuzopokera ukunuko nabyo tuzi
ewe jeho ngajeho kuko naje ngwaye nk'ubu numva umutima wahangayitse cyane ikintu nzofashisha abana nari nzi ngo nje mu buzima nyine nzoronka utwo ngufashisha abana ko naguma mvuga ati bo twunguruza basingira tworonka icyo tubaha ariko mbona noneho byarenze urugero ku byo ku buzima twari tubayeho muri taranzite uko ndahangayika nk'iyo bariko barandirira k'abana nguma mpangayika kandi ntari bwungurutse ngo nje no kubihiga nasaba nyene yuko bodufashisha icyo duha abana kandi n'abana baraduhangayisha cyane kubera baguma bariko baratuvugisha tutagira icyo tubaha bakaturondera n'aho abana boba baricara bakiga
twebwe nk'abarefuje baza nk'ahantu dukuwe mu Kavinzira cyangwa ahantu mu Isange eraseri yaradufashije adusikana by'ukuri hano Murongwe mugabo abadushikanye kugeza uno munsi tugeze ko ntitwasubiye kumenya n'irengero ryabo ntituzi ngo baraha nabo ntibaze ngo natwe tumeze nicyo gituma rero twasaba kugira ngo tubabone batubwire icyifuzo cyabo namba badufashe uko abana nk'uno munsi nk'ibintu byonyine baduhaye ngo baradufashishije byaheze byagurishije byaheze kubera iki abana nta kintu bagirane bikora ko hari abantu benshi batayigira akarengeti batayigira umusegetera uko aribyo biriko biragurishwa bifasha abantu ama cyo novuga rero nosaba kwikikiza cya korona bonyine bariko baratwigisha baratubwira yuko atamuntu akwiye kuba kumwe na mugenzi we mpaka umwanya ungana n'imetero kuri mugenzi we ariko niko nitegereza uko tubaye mu mahanga turarundanye icyo kiza rero cya korona kimaze gushika kiteza kutumarane cyo nosaba nuko bodukura hano hantu bakadushyira kure na kure kugira ngo tube abantu badacucumanye ndibaza nicyo jewe nsaba
turabise bene bacu b'abarundi bari mu mahangare basa n'abantu batabumwe barabara turiko turavuga twandika dutelefona hejuru muri IDS muri CNR inyishu nagiye ndayibonecu ku mugoroba bampa ijambo bambwira yuko neza na neza le 27 tariki 27 bo baciye bandika kuwa gatatu sinzi yuko bihenze ku matariki nuko byagenze gute bo banditse bati kuwa gatatu itariki 27 yuko buca baza kubaha imfungurwa zo guteka mbisi hanyuma ibikurikira nabyo nari nateguye yuko tubonana muri sene turabye ingene umugambi wo kububakira no kubaha amaparcele yuko baca babushyira mu ngiro kugira ngo ahantu baba mu mahangara ara barateye isoni cyane
Washington ijwi rya Amerika
mukomeje kumva ijwi rya Amerika nkuko tubigenza buri wa kabiri tujya mu ntara imwe kuri 18 zigize igihugu cy'u Burundi tugasura igikorwa gifite akamaro abaturage uyu munsi turajya mu ntara ya Kirundo muri komini Kirundo ku musozi wa Nyange Bushaza hari ikigo Alvisef twubahane kirwanya ibikorwa bibi bikorerwa abakobwa n'abagore nko kubafata ku ngufu turaganira na Pastor Godebert Manirakiza niwe muyobozi w'ishyirahamwe Alvisef twubahane aratangira tubwira amavu n'amavuko y'icyo kigo
ishyirahamwe Alvisef twubahane ishyirahamwe ryiyemeje kugwanya amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane aturutse ku ihohoterwa hanyuma yoshyira hamwe nikongera rikagerageza kugira ngo riteze imbere n'abanywanyi cyane n'igihugu mu dukorwa tumwe tumwe tw'iterambere mu ntumbero y'uko nabo nyene bakorewe ihohoterwa bashobora kuronka uko bafatwa mu mugongo habonetse uburyo bwo kubafata mu mugongo.
Nimudusobanurire mukora bwute mubigenza mute kugira ngo mushobore kurwanya iryo hohoterwa rikorerwa abategarugori.
Iryo hohoterwa ukuntu turirwanya no kwigisha inyigisho zo kwigisha ababa bakorewe iryo hohoterwa hamwe n'abandi b'imboneza zo mu gihugu nk'abaremesha kiyago cyanke abantu baserukira abandi mu bintu ibyo aribyo byose kugira ngo tubahimirize kugira ngo baze baratabariza abahohotewe. Mu kubatabariza rero no kubajyana kwa muganga hakiri kare kugira ngo babapimishe indwara zifatira mu bihimba by'irondoka bashobora kuba baciye bandurira bongere babatabarize no mu nzego z'ubutungane mu gihe ari nkenerwa. Rero turakora ihimiriza hanyuma si ibyo gusa iyo hariho abahohotewe naho tukabamenya turaheza na twebwe tukabajyana kwa muganga tukabanyarukiriza kuko benshi uca usanga bikumira cyangwa bafise ubwoba cyangwa bafise isoni zo kuvuga ibyabaye numva n'ubwoba bucanze n'isoni mbere n'ishapfu ibyo bakorewe bagaca bumva bihebuye bakumva no kujya kwa muganga umengo si ngombwa yego bagaca babivamo. Rero turabaremesha bibaye ngombwa kandi turabajyana no mu nzego z'ubutungane kugira ngo naho nyene babatunganirize.
Abo bategarugori mwatabaye nabo mutabara mubona bari mu kihe kigero? N'abana bakiri batoya mbese n'abamaze gukura bari mu kihe kigero?
Baracanze harimo n'abakuze usanga ari abakuze n'abakenyezi bakuze usanga harimo n'inkumi usanga harimo n'abana ariko abana rero usanga kenshi aribo benshi abana bato bato usanga barimo ariko rero hari n'ikindi tubireka turabona kumengo hariho n'abagabo bahohote rimwe na rimwe ariko akenshi n'abakenyezi.
Iyo uvuze ko hariho n'abagabo bahohoterwa n'abagabo bafatwa ku ngufu nabo n'abagabo bakubitwa n'abagabo bahohoterwa kabuki ku buhe buryo?
Hariho abagabo bahohoterwa cyane cyane nk'aba bana b'abahungu bari mu ibarabara nibo tumaze kubibona ko cyane cyane ntarajya bari mu ibarabara usanga bibera mu isoko ugaca usanga bagenzi babo barabahohotera.
None aho ngaho ku musozi wa Nyange Bushaza muri komini ya Kirundo abaturage ndetse n'abategetsi bakiriye bate icyo gikorwa cyanyu cyo kwiyemeza gutabara abagore ndetse umbwiye n'abagabo ko nabo mu batabara abo bose bagirirwa ibya mfura mbi?
Icyo gikorwa baracyakira neza abo duhora twitura barabatwakira ndetse ko muri iyi minsi ndonomengo bikorwa biri kubirakorwa byinshi aho twariko turabikora umwanya wose tubikoze bahora batwakira neza kuko barabyumva kandi baratunganiriza abakorewe ibyo bya mfura mbi bahora bakira. Nko kwa muganga dufate tubajyana kuri hopitale Kirundo ku bitaro bikuru byo Kirundo abaganga bahari bahora badutunganiriza bakabavura bakabaha imiti bakabapima yego ndetse n'abo mu nzego z'ubutungane nabo nyine bahora batunganiriza rwose.
Hari inkunga igaragara muhabwa na leta muri kino gikorwa cyanyu?
Mu by'ukuri ishyirahamwe ryacu riramaze igihe ririko rirabikora haravutse n'andi mashyirahamwe mbere yandi akora nk'ibyo nyene tugafashanya. Leta rero iratera inkunga igihe cyose urumva gakenewe kandi byihutirwa baheza bakabidufasha kandi niyo twituye abajejwe intwaro nabo nyine barabidufasha.
Pasteur Godbert Manirakiza uri umuyobozi w'ishyirahamwe Alvisef Twubahane mu ntara ya Kirundo komini Kirundo ku mutumba wa Nyange Bushaza ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika
ndabashimiye nanje nje ndabashimiye urakoze mani baheta gire
murakoze namwe aha niho dusoreje aya makuru twa twabateguriye kuri uyu munsi hamwe na Mukubili ya Baro umfasha kuyabagezaho buri munsi mbifurije kugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste ishimiye Imana.